Iyimumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi genekerezo rya 18 z'ukwezi kwa ndwi muri 2017. Muri studio ya 18 y'Ijwi rya Amerika muri kumwe na Joy Diane nahazwe indongo y'ibiganiro by'uno mwanya.
Abana rugo babiri ntiturandikwa, mugabo rero ndacyari n'ikibazo cyo twakwandikwa kubera bose bamfitiye abana. None nandikwa n'umugore umwe, uwo wundi abo bana banje acabashira hehe. Agumye aho muhira ntibo cyabwaga ngo ndacyamutahiye. Agiye iwabo naho yogena njyana iyo bana banje kubatumbirayo.
Uyu ni umwe mu bagabo mu ntara ya Bubanza bubatse n'abagore barenga umwe. Avuga ko ikibazo cyo gucagura umwe arugumamwo nkuko amategeko mashasha bisaba mu Burundi ari ubupfindo kuri bo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho amakungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe nyakwigendera Nelson Mandela yahoze aramutswe igihugu cya Afrika y'Epfo, akaba yarabaye n'umuhuza matati y'Abarundi muri kahise. Abanyepolitike b'Abarundi barasaba kwiragiye abasigiye ryokoregwa ko kugira ngo amatati ari mu Burundi ahe batorega umuti. Muraza kubyumva. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye kugaruka ko muri make mbanze ndababwire ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abapatiri babiri bo muri diyoseze ya Beni Butembo banyurujwe n'abarwanyi bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira ryo ku wa mbere. Ivyo vyatangajwe na Paluku Sikuli, musenyeri wa karere ka Beni Butembo, mustantiri wako karere ka Beni Amisa Kalonda yemeje inyuruzwa ryabo bapatiri babiri, akamenyesha ko banyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Havuga kandi ko inteko zijeje umutekano ziriko zirabarondera. Mumenya ko kunyuruza abantu ari ibintu bisa nk'ivyabaye ndanse aho mu karere ka Beni Butembo. Leta z'umwe za Amerika zikeneye abakozi benshi baturuka mu mahanga kugira ngo amashirahamwe amwamwe ashobore kubandanya gukora. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba Amerika kuri no wa mbere. Ubushikiranganji bujeje umutekano hagati mu gihugu bwatangaje ko bugiye gusohora impapuro z'ingenzi bita visa zo mu murwi H2B zihabwa abakozi baza gukora aha muri Amerika atari abanyamerika zishika ku 15,000, ziyongera ku zari zitegekanijwe gutanga. Ivyo ngo ni kugira amashirahamwe yashobore kuronka abakozi batari mu gisata c'uburimyi mu kiringo kitarenze amezi atandatu, bari mu gisata c'uburimyi mu ntunge mu kiringo kitarenze amezi atandatu imbere y'uko itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 zigera. Mu gihe leta irongowe na perezida Donald Trump yamye ishira imbere umugambi wo guha akazi abanyagihugu bayo imbere y'abandi, umuvugizi muri ubwo bushikiranganje yavuze ko abo bakozi batongerejwe bishobora kugira ingaruka mbi ku mashamwe ya Amerika. Umugambi wo kuronsa impapuro z'ingenzi abakozi baza gukora by'agategeko kanyo muri Amerika wakira abantu batarenga 66,000, amashamwe asabwa kuzobanza kwerekana ko atabakozi bariho b'abanyamerika bashoboye gukora ku kazi imbere y'uko yemererwa gutanga akazi kwa nyamahanga. Intumwa idasanzwe ishamwe mpuzamakungu ONU muri Iraq Jan Kubis yatangaje ko arajishinga n'ibitero byo kwihora kwa nyagihugu baba muri Mosul bikekwa kwa ari iby'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiislam. Ivyo ni nyuma yaho ico gisagara cigaruriwe n'abasirikare ba leta. Kubis yatangaje kuri no wa mbere ko hari icuka co kwihora mu kivunga ku miryango yikekwa ko yakoranye n'abarwanyi ba leta ya Kiislam. Avuga ko iyo miryango iri kirakwa ivyabo yongera ifatirwa n'izindi ngingo ngo zagahotoro. Radijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe hamakungu ariko arahimbaza umunsi wahariwe umuhisi Nelson Mandela yahoze yaramutswaye igihugu cha Afrika y'Epfo akaba yarabaye n'umuhuza matati y'abarundi muri kahise uruhara rero rwa Nelson Mandela mu biganiro by'abarundi byashikanye Burundi ku masezerano y'Arusha ngo rutegereza kubera isomo umugwi w'umuhuza wa kino gihe mu gutatura matati ya politika avugwa mu Burundi ivyo bikavugwa na Gerard Nduwayo mudasigana w'umugambwe Iprona yari no mu mugwi wa Rujeje gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha yo mwaka 2000 reka tumutega amatwi kuri mikro ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanga
kugacu rero tubona ko umushinga ntahe Mandela yabaye umuhuza ku mpande zari zifise ibyo zitumbikana ko mu bya politike mu by'umutekano n'ibindi mbere abo muhuza mu bihe bigoye kuko benshi ntibumvikana ibibazo byari bimaze imyaka n'iyindi benshi ntibabibona kumwe ariko ukugene yakora ukugene yumviriza bamwe nabandi ukugene cyane cyane yasaba n'impanuro mu bandi bategetsi bo muri aka karere byatumye ashira imbere ineza y'igihugu hanyuma amasezerano y'amahoro ya Arusha aza nk'amasezerano atuma abarundi basubira gusubiza hamwe na cyane cyane bagashinga ingingo ntabanduka ku bibazo byari biteye amakenga nk'ibibazo by'umutekano ibibazo byo kumenya ukuri gusubiza hamwe no kurekuriranira ibibazo byo gusubiza abantu muzabo abahunze bagaruka mu gihugu twibaza yuko Mandela yashinze umushinge w'amahoro muri iki gihugu na cyane cyane agatuma haba izo ngingo zatumye u Burundi usubira kuvuka bwa kabiri.
Inyifato ya Mandela mubona wobu mushinge mubona abarongo ibigani n'umunsi bo bifatirako.
Kubgacu bo bifatirako no kuvuga inyifato y'abahuza bategerezwa kumviriza hanyuma bagashishoza hanyuma bagatuma ineza y'igihugu ariyo ije imbere hako haja imbere ineza yabamwe bamwe cyangwa inyungu za bamwe bamwe.
Yari Gerard Nduwayo mudasigana w'umugambwe Iprona yari no mu mugwi wa Rujeje gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha mu mwaka w'2000 yashitswe ko ahanini kubera umuhisi Nelson Mandela. Ijwi rya Amerika rero ryashatse kumenya kandi ico no munsi ubwiye izindi mpande za politike co kimwe n'abanyagihugu muri rusange b'Ibujumbura muraza gushobora kuvyumva makuru yacu ari imbere ariko twobabwira ko Nelson Mandela kimwe mu vyo yari yarasavye abarundi ari gufata kazo za kabo muminwe reka dusubire kumwumviriza muri rino jugiwe igihe ariko avuga ayerekeza ahanini kubaramutswa ico gihugu mu 2000
President Boyoyo Vice President Damitian Baizayo
Now it is up to the leadership and the people of Burundi to build a future of peace and security for themselves and future generations
Nuko yari Nelson Mandela yahujije abarundi cuno munsi babwiye murashaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com ni mukanya isase duca dusubira tukabashikiriza makuru yo mu ntara Naina yabiciye ku masonga nkitangura abagabo bubatse n'abagore barenga umwe muri commune ya Bubanza n'intara ya Bubanza barafise ikibazo gikomeye cyo kumenya ingene bazobandanya barera abana mu gihe bosezerana imbere y'amategeko n'umufasoni umwe nk'uko babisabwa ivyo biri mu bibandanya kubabera intambamyi yo kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu ribasaba gucagura umwe muri babiri reka tubaze umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza ivyinshi kwino nkuru
Abagabo bafise abagore barenga umwe ku mutumba Gahongore wa commune Bubanza bavuga ko bikibagoye kwiyandikisha n'umugore umwe imbere y'amategeko nk'uko bisabwa ahanini ikibazo gihagaze kubana Bizimana Misheri numwe mu bagabo bafise abagore babiri ku mutumba Gahongore.
Abana rugo babiri ntiturandikwa mugabo rero ndacyari n'ikibazo cyo kwandikwa kubera bose bamfitiye abana. None nandikwa n'umugore umwe uwo wundi abo bana banje acabashira he. Agumye aho muhira ntibocha bavuga ngo ndacyamutahira. Agiye iwabo naho yogena njani abo bana banje kubatungirayo.
Aha tukibutsa ko n'amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko abana baregwa na se. Kubw'ivyo bamwe mu bagabo bavuga ko kuvavanura n'umugore bafitaniye abana bidakunda. Uyu mugabo afatira ku bucuti bw'ibirezo by'abana buguma bubahuza.
Ubucuti bw'umugore wabyaye ko abo bana bari impande zawe bugumamwo. Bugumamwo ntiwigera ubukura kabisa. Nene kutoleka kubasumira. Ubise umugore kw'abana akaba atari kundi mugabo araho. Kubera abo bana uramukenera. Urumba atakukubaza aransi y'abana nawe ukavuga ati gumaho.
Abagore babiri basangiye umugabo umwe nabone bafise ingorane yo kurera abana batari kumwe na se. Akarorero nicimpaye Bujenia afise abana batatu umukuru akagira imyaka 5.
Tufise kibazo cy'abana kubera baragoye gose kuko ntisinuri bubajane kure ya se ntibubajane iwanyu kuri kundi. Urya n'uwo nyene mutonyo barakurikirana akajya ntiwo bagasigira mukase ngo bikunde iyo bashobora kuko jewe musanzwe nogenda nkicara mugabo kubera ubugo bw'abana ntibikunda kuko sindibubate cyangwa ngo ndabajane. Joni kibaho mwanyeretse aho ndabarerera ngaho hafi yiwe ndabishoboye kubarera.
Eka n'uyu basangiye umugabo Shimira Imana Domitira asanzwe ari umugore mukuru avuga ko abana biwe batatu umuto afise imyaka 7 atobasigira se ngo bemere.
Aho rero bica bipfana nawe abona yuko yozosikara nabo bahungu biwe batatu kabahereza iyo moto bica bipfana n'icyumvira afise ariko ntari karashobora kubarera kuko barakaze n'uyu mugenzanje ntabo yorera nyabahungu banje barakanura simpumye.
Ivyo biri mu bikwega injyane mu miryango nkuko bivugwa n'abajeje intwaro musitanteri wa mine bubanza François Kazovio asaba leta kuraba uko bitunganya gushasha.
Uriyo twe twafise ibibazo kwavuga ko mbere leta yo dufasha kuko abo bana bacava hasi nyina kacava hasi na wa muntu avuga akagomba kwandikisha akacagira ingorane mu rugo kubera kuko uri kurodegwa n'abantu bakuze urumwe kumugore n'umuntu yabako afise abana bato bato tusanga no nyina tamahora afise. Byiza rero ico mbonaje mbona yuko hanini bo kwandikwa n'umugore mukuru kuko nubunda abo bagore bayaramaze kubaza nabo bana babariguyiwe ubicho tuma yanga kwandikwa n'umugore mukuru kuko nivyo mbona ko vyabavyiza.
Bamwe mu bakenyezi babona ko ari guhohotera agateka kabo. Niji imbere Silvia ari mishira hamwe dushigikirane.
Twega abakenyezi turaciyeweza tukabona yuko atari ico cuko umuntu w'umugabo yoza aravuga nta ngo nzandikwa n'uwo nkeneye. Azanye umugore bakabyarana imbyaro 5 akatagenda kazana ubundi mugore bakacabandikirwa iyo bageze mu butegetsi rero ukatusanga wa mugore yanditswe muri commune ni wagiye imbere. Ariko umugore mukuru ahafise abana ukatusanga tawe inyuma bayeho nabi ngo uzorera abo bana ngo bakwiziza imyaka ngo yo kuba hase ngo ukacuba hasengwa kacata kandi urugo abariwe yararukoreye ariwe yarutanguye rukacarushigaramwe umugore mutonya. Nibyo rero barakwiye kuraba abagabo biyumvira ibintu nk'ivyo oye nabone sivyo. Azanye umugore agira kabira kaca yihuta kuza kumwandikisha ngo leta ngo ivuganya ngo umuntu yandikwa n'uwashaje nico kintu sico.
Twibutse ko umukenyezi yubatse bidaciye mu mategeko atategeko rimukingira ariko harayakingira abana gusa. Mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Amerika murabimenyereye ko ku minsi yose ya kabiri nkano bango tubashamo ikiganiro cyo kumenya icy'abanyedini batandukanye bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano. Uno munsi rero mugenzi wacu Haisa Liliane n'amahoro adusura mu kiganiro yaremeshereje mu ntara ya Gitega aho yagarutse ku kibazo cy'amasengero yubakwa ku misigiti yubakwa muri Antunga mu kibano hagati. Reka tumuhe mikro adusubire mu ico kiyago n'abatumire biwe.
Ego Diane nini nahazwe nkuko muhejeje kubishikiriza turi hano mu ntara ya Gitega tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umuryango w'abayisilamu hano mu ntara ya Gitega. Ndabanamukije Sheikh Saidi.
Mahoro cyane.
Ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu hano muntara ya Gitega ndabaramukije neza pastor
mwaramutse
uno musi tukaba tugira tuganire kubijanye no kubaka amasengero hafi y'inzu zibamwo abantu nko mu quartier eka mbere no mu mitumba itandukanye iri mu gihugu dufatiye imbere akarurero ka mu ntara ya Gitega aho mu bibanza bitari bike hibonekezamwo amashengero menshi n'imisigiti iri mu makomune atandukanye agize ino ntara bamwe baridoga ko hari abavuza urwamo mu gusenga bakabuza amahoro abandi bakabona yuko rimwe na rimwe hari agateka kabo kabagahonyanzwe rero turi hano muri studio kugira tuganire kuri ico kibazo n'aba bakozi b'Imana reka mpere kuri pasteur Jérôme murongoye ishengero Assemblies of God mutubwire kubijanye n'ibibanza by'amashengero mufise hano mu ntara ya Gitega namwe murabona yuko bishobora kuba bigora abantu baba hafi y'ishengero ryanyu
ego hari gihe ushora gusanga abantu iyo bariko barasenga cyangwa bariko bararirimba ugasanga birashobora kugora abantu baba bahegereye ariko rimwe na rimwe kenshi na kenshi mu mashengero barashobora no kuraba ukuntu bashobora gusenga cyangwa bagahimbaza bitarengeje urugero kugira ngo ntibishobora ku tere ingorane ababa babegereye hari gushaka gusanga turi cyangwa dukorera cyangwa abandi bari cyangwa bakorera ahantu hegereye imihana ariko nimvura yuko nukwiga kubana neza nabo bantu baba bariko barasenga bariko barahimbaza kuko simisi yose abantu bashobora kubana ngo bakore ibisa ngo bakore ibintu byumvikana bumva kumwe ariko nimvura yuko rimwe na rimwe no koresha ikintu bitwa tolerance no kuvuga ngo kwihangana ku kintu kibo kiko kiraba kuko ntibasenga umuntu wose ngo asacange basenga ijoro ryose
cher mosi mwebwe ama imisigiti turayibona mu ma quartier atandukanye ngaha mu gisagara cha Gitega mbe mwebwe hajya muri ko murahamagara abayisilamu banyu ngo baje gusenga ntibona ko rimwe rimwe harimo kurengera abantu mudasangiye kwizera iyo muri ko muravugira murajya ama micro hejuru bashobora kutavyakira neza kuko rimwe na rimwe usanga harimo ijwi rirenga cyane mubivuga kwi
twebwe ubwa mbere mu masengesho dutegerezwa guhamagara kuko tuba tiko turahamagara abantu kugira ngo banyarukire ma misigiti iwacu kugira ngo bitabe ako kamo burya rero twebwe tuba tubatumiye ko kuko rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibagira hanyuma icyo kuvuga yuko hariho abo babatsitazwa n'iryo hamagara sindabyiyumvira cyane cyane ko ari ibintu bidafata iminota ngira ngo ibiri cyangwa numwe ngira ngo ntubushika rero rimwe na rimwe abantu kutihanganira ikintu biva ngira ngo mu kutamenya cyangwa mu kutabamenyereye ico kintu ari gishasha kuri we naye handi ni ikintu gisanzwe gose kandi twebwe mu bisanzwe igihe duhamagara habari ku murango ego ahandi naho duhamagara aho ba mu bucagu cyagu mu bisanzwe ababa bazinduka ku mirimo bamwe bamwe baba bamaze kuzinduka ngira ngo nuko iwacu tukijyama cyane n'ahandi 11 nko mu bindi bisagara mu bindi bihugu biteye imbere abantu bamaze kujya ku kivi ayo n'amasaha abantu baba bariko baraja ku kivi kuri ubwo rero ni ryo saha mbono mengo bamwe bamwe bohava bidogera muga mu bisanzwe si ikintu kivuga ngo gifata iminota myinshi kandi ahanini abantu benshi baba bamaze kujya ku kivi cyane bariko barikazanura ngo baje ku kivi
mukiri ngaho onye cher mosi haraka rorero kahagufi dushobora guca tubaha kaho muri quartier musinzira hari umusigiti wanyu ubu unye tuko turavugana ababa muri iyo quartier basavye yuko mutosubira kuza murahamagara abayisilamu gusenga hajya mu bucagu cagu mbere bana nasavye yuko nige cisa himwe y'ijoro naho nyene mutohamagara abakristo banyu ibyo ntimubona yuko kwa kwihanganira mwariko muravuga kutariko kuraboneka ubwanyu muvyakira gute
ubwa mbere hoho twebwe nkabe mera idini ya Islam ikintu cya mbere twigishwa no kwihangana burya nkuko bama bavuga bati umuhini mushasha utera amabavu canke kugira ngo umuntu azomenyere birafata igihe yego birashobora kumvikana kuko muri kamere ka muntu ikintu iyo ari gishasha kuri we ahanini umuntu ntashoka cyakira rero birashobora kumvikana nk'abantu batari bamenyereye n'ibintu ndavyizeye bizomara umwanya muto cyane kandi noneho basanzwe bahamagara mugabo ngira ngo ni ijwi n'iryo ritasohoka cyane mbona handi nubundi barahamagara kuko twe nasengesho ryo bari baye mu gihe tutoba twahamagaye.
Pastor, amashengero menshi y'abaporoti eka mbere n'abakatolika hariho ibintu bagira by'ibikorane bitandukanye, bamwe mbere bakagira n'amakesha mu ijoro, mbega nk'ayo masengesho aba mu ijoro abantu baryamye, nta kintu cyo kubona yuko harimo ukutubahiriza amasaha nyene umuntu yoraba agasenga kugira ntibihave byakigwa nabini n'abandi.
Urazi yuko nuwo dukurikira Yesu hari gihe akesha akararasenga ijoro ryose, birafise icyo bifasha kandi birafise igituma, ariko cyane cyane nibaza yuko abantu bamwe barashira kwibaza bati kubera iki abantu basenga bagakesha no mu ijoro, kubera iki abantu basenga mu masaha tarayo ibikorwa abantu basanzwe bakora. Ndiko ndiyumvira yuko kandi sinyumvira gusa n'ukuri, nibaza ko igikenewe suko abantu bohagarika gusenga mu masengesho mu ijoro, kuko ni igikorwa kivugwa muri Bibiliya. Igikuru ni ukumenya abo bantu basenga gute, bashirijwe hejuru cyangwa barishira hasi. Kenshi na kenshi rero niyumvira yuko gusenga byiza no gusenga abantu bakamenya ko hari abantu bakikuja aho hantu bakeneye kuruhuka, ndivyo ndabishigikira yuko abantu bagerageza kugabanya. Urabona ko abantu barashira gusenga mu ijoro bagasenga bavuza ingoma, muri ico gihe baba ariko barabuza amahoro abandi bagasenga bashirijwe hejuru, ariko kandi abantu bashira gusenga naho bari benshi bagasenga bashirijwe hasi, kandi igikorwa basabwa gukora bakagikora.
Cher Mosi, kujya kuno muduzijwe cyane muriko murahamagara mu ma micro, biraboneka ko tubibona cyane mu makartie canke mu bibanza biba birimo abantu benshi, kuvuga yuko bajya abanyagihugu bo hasi bo bari kubera badasingene babivuga kugira bagaragaze yuko batabishimye, ariko gituma tubona imisigiti ari igwiriye cyane. Aha ndavuga nka ma quartier abonekamwe abantu bifise, si kenshi tubonamwo imisigiti, ubwo su kubera bobo bari gutinyana bivanye uburongozi bwa bamwe n'abandi, ariko gituma tutabona imisigiti muri ayo makarte.
Burya rero ikintu no uvuga nuko ni haba hamwe iyo misigiti itahari birafise imvo iyo byavuye ngira ngo kuva mu gikoloni hariho ukuntu ngira ngo nk'idini ya Islam yavuga ukuntu abafaransa nibo bavuga bati la perception est culturelle, no kuvuga yuko uko umuntu abona ikintu bivana nuko yakuze nuko yamenyereye. Kuri ubwo twebwe duhamagaye umuntu ashobora guca umengara yumvise ko kimubaye, mugabo yumvise nk'inkengeri ntana yumve yuko yavuze kubera iki, kuko ari cyo yamenyereye abona ari gisanzwe atanabona yuko cyo bakimugaye, mugabo icyo kindi kubera kiba ari gishasha kuri we kigaca gita umumengo yumva kumengo cyo bakimutsitaje.
Muti rero abavuga yuko rijya jwirirenga cyane harimo gushikuza kuri bo.
Ahubwo mbega je no babaza bamwe nk'ubu ukiretse ngira ngo nk'isaha 11 naho nuko habara gacerereka kanini, naye handi nk'ubu saa 9
abana baba baryamyeshe.
Ikabana nahari wacu abana bararyama, none bose saa abana koko batabyuka cyangwa oya niyumvire kwa kundi harimo akantu ko gushikuza. Kandi ikintu kitamara iminota irenga 2 sinumva yuko cuba ari kintu cyo tuma abantu bagira impungenge zirengeje.
Ijya samoya ijoro cyangwa saa 9 ijoro yoyo ho mubona gute? Ntaba ni mu ijoro abantu bajyana
samoya ijoro, ngira ngo abantu nta ikintu kitamara n'umunota umwe samoya ijoro abo bantu ntibaba barajyama ibyo byose, reka n'ubu bayajyamye nta siniyumvira yuko cyo mubuza kujyama ngo nuko ngo bahamagaye
hamwe saa 9.
Nje niyumvira ko ahanini ari ukwihangana, kuko burya nje niyumvira yuko atari ikintu cyo habaye umutima gushyira imbere umutima wo kwihanganira abandi no kwihanganirana, niyumvira ko atari ikintu cyo tuma bamwe n'abandi bagira impungenge zirenze.
Mbe none pastori, ibi bikorwa byo gusengesha ntako ni bikorwa byokogwa amasaha tawe bitera ingorane mukabikorera ko kugira ntihagire imyidogo kuri bamwe n'abandi?
Egome amasaha dusanzwe dusenga twebwe dusenga ku murango, dusenga kuva saa 3 gushika saa 6:00.
Aha ndiko ndavuga kubijanye n'amakesha ahanini ajya mu ijoro.
Ajya mu ijoro ni imvira yuko bigoye kuyaheba kukubera ni Bibiliya. Rero amakesha abantu kuyakora ahubwo twokwiga tuti mbega twokora amakesha gute bitabujije amahoro abandi.
Ivyo birashoboka gapasi?
Ivyo birashoboka gose.
Mubigenza gute?
Mu kubikora no gusenga bacishije ijwi rigufi, ntibavuze ingoma, ntibashirijwe hejuru cyane, nimvira ko ivyo kintu kandi cyofasha kugira ngo abantu benshi bashobore kutagogwa nayo masengesho ko iyo uri kurasenga ukabugoya abandi nacyo ni ntambugisha uburimwo kinda cyaka binovuga nimvira yuko nkuko bariko bavuga kenshi iyo umuntu ikintu atakimenyereye cyangwa atagikunda iyo kivuzwe kimucumita mu mutwe kimucumita ku mutima rero kenshi na kenshi rero hajya benshi bavuga bati birangora kandi binanani biragorana no kuvuga iki ntabagomba kumva ajya amasengesho ariko aravugwa cyangwa irya zina ririko riravugwa muri ajya amasengesho kukubera rimugora rero nico gituma nimvira ngo sabantu benshi babagogwa no gusenga ariko abantu benshi bafise ingorane kuko badacaka kumva ayo masengesho kukubera bagora
murakoze pasteur cher mosi ikibazo nica kindi nyene nta kuntu mwebwe ivyo bikogwa mwo bikora amasaha atawe bitera ingorane
urya twebwe none urumva bisanzwe bizwi amasaha y'amasengesho arazwi kuri twebwe hari isengesho yo mu gatondo hari yo ku mutaga saa sita hari ya saa cyenda hari ya cumi na zibiri ni ya saa moya n'igice je ndazi nko mu ntara ya Bujumbura nka buriya je nahora numva eka n'ahandi hose hari abantu bamwe bavyuka abaja kuri mu muceri baja hehe ngo twumvikane yuko tuzohurira ngaha tugiye ngo twumvise wa kibaru wa mbere bivuga yuko urya muntu ahubwo afise akamaro ababwira yibutsa bamwe nabandi ati burya harakeye rero zinduka muje ku kivi abona batari abayisilamu hariho abantu benshi cyane bafata programme ngira ngo atamasaha baba bafise n'ibindi bavuga bati wa kibaru wa mbere tuca tugenda ivyo genda navyiyumva kandi naravyibonera nk'abantu baja gukora arukurima imiceri muri za Kinyankonge canke baja hirya muri za Nyarumanga n'ahandi yego abantu bato bato nta numwe biratsitaza sinzi abandi rero urumva ngira ngo sinzi biragoye kumva mugabo ni kwa kundi ko kuta ikintu kiba ari gishasha ngira ngo kuri bo kuko hariho nk'ahandi nk'aho iwacu ahuvuga hakujya hari isengero kandi nta numwe yigeze agitwarira kandi bahora bagira ayo makesha bakavuza ibitari n'ibiki twe nta bitari tuvuza nta ni kujya guhamagara bitamara iminota ibiri mugabo urumva bivanye nuko kwa kubona ibintu ya perception ucumenga uti iki kintu ya hajya rero biba bifise izindi mvungira ngo naye handi hoho nta kintu cy'iminota ibiri cyo tuma umuntu atihangana kandi none abantu bato bato bose nta numwe numva bitsitaza
ego reka nshimire abatumire bacu kuri kino gice ca mbere tuzoheza dushishikare igice ca kabiri aho tuzokumva ico abajejwe intwaro nabo babivuga ko kuko iki ni kibazo gikomeye kiraba abo mu ntwaro aho nabo bazoheza bakaduha umuco w'ingene babona ibijanye no kwihanganiranira na cane cane mu bijanye no kubahiriza umwe wese ukwizera kwiwe.
Kushikisi iwa yuko wabishaka Mandela Iteka nitekane kubanya Afrika nigyo waharanira Umugabo wijonja ni jambo Nisiru karukambye Uwota mumakanda yawe niyo vayienze Mandela Waratuwele yurumuri
Inde wundi ya seru takunda banya muziki na wundi Mandela Ndigira maoro ni wari umugabo nigyo Mandela
Kano karirimbo rero ni Kama Mandela ngo nka Mandela ni abadirinzi b'abarundi inyuma yaho Mandela yitabye imana bagiye hamwe bavuga bati ivyo yakoreye igihugu cy'u Burundi ntivyo kwijana gucyo reka natwe turabako tumugirira tumuririmbira karirimbo ko kumuherekeza na karirimbo rero kasohotse umunsi umwe inyuma yaho Mandela ashengeye bimwe mu byo bashimagizije cyane nukungene ya showe guza barundi matati bariba mazemo igihe kinini kama Mandela akawena koduche duso zira kukino kigani ilo ni mugihe unomusi harikuwa imbazwa umusi muza makungwa Nelson Mandela ya hozi aramutswa igihugu cha Afrika yefo mumvakandi yabaye umuhuza matati ya barundi mwakoze memu atukumviliza ya koze inosan kimengi na enjeniwa bari muhinga bugivyo ma Diane Nahazwe tukwalikume kuri mikro tuzo subira edro ngao tukwa tangulie labasige kano kadiri mbo kama Mandela kadiri mge nabadili mzi batandu kanye babarundi
Wendo baba wa Afrika Na china lako lita sifika Peti si wasani na mashabiki
Na uweza, nanaweza kama kama Mandela Kweta Afrika mega kadu tetea Watu wote na unawana shabikia Mandela wa Afrika katu sinishia
Ulibadili nyusi kuwa nyeupe baba Ndoma milele